Y mira, dio un His Week de América. Is William America ye kwashiriza ibiganiro bya ryo mukirundi ya mukirwanda mu Burundi mu 2012 ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2023 mu shara no ku dukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wese tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Mwini weneza nchuti mwisi na mwe wakundi vila diyo hii shuji Amerika mwini kumwana Federica Mwondikije. Ikaze mwisi mwikia nilo mwini sanga.
Mwini sanga ni ichiganiro chigiri ya Amerika. Chivanda kuibaza binyuranye vyo mkare kibi ya gabi garibi ya Afrika. Ichiganiro jitumira banduwa mwunze guzitandu kanye. Waga subizibaza vyo wakundi vili shuji Amerika.
Chindi mwunara mwinga hobita mwuri kwa mine gitera nye. Hobita tuwa.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Mu kiganiro mu isaha y'umunsi tugiye kuvugana na bamwe mu Barundi baba mu bihugu byo hanze diaspora. Bari mu rwi udasanzwe babashije kuguma bahanahana ivyimviro n'amakuru yerekeye imiryango yabo inshuti n'abagenzi eka bakana garuka ku myaka bamaze bari hamwe muri kaminuza y'u Burundi iki kaminuza yonyene yarangwa mu Burundi ikintu kidasanzwe kuri uyu mu rwi w'Abarundi bamwe bari mu Burundi abandi bakaba bari mu bihugu byo mu mahanga bitandukanye nuko bose bayaga nk'aba mugabo umwe bataravye ihugu barimwo intara bamwo imitumba namoko ibiyago n'ivyumviro bahanahana n'imigambi bariko bigira hamwe zerekana ubucuti bukomeye bwatanguriye muri kaminuza y'u Burundi bukanabandanya inyuma y'imyaka 38 irangiye barangije kaminuza. Uyu munsi rero twatumiye bamwe muri abo Barundi kugira ngo batubwire ukuntu ico cyumviro cyo gutorana inyuma y'imyaka myinshi irangiye barangije kaminuza bakaja mu rwini kibanza bahurira ko kugira ngo babandanye gukomeza ubucuti n'urukundo byabaranze mu myaka ine bamaze bari muri kaminuza y'u Burundi. Turi kumwe na Jean-Marie Nahayo ari mu gihugu cy'u Faransa muri iki gihe. Mwaramutse neza Jean-Marie Nahayo.
Mwaramutse Frederic.
Murakomeye?
Yego turashimira Imana.
Jean-Marie Nahayo no muri muzikani kirangiranwa azi ko kazina Baby John abenshi bamuzi kuri ako kazina ngira arahabwa mukanya tujyohereza amatwi muri kiganiro. Turi kumwe kandi na Alice Niyondagara nawe nyene afise uruhara runini eka mu gushyira hamwe uyu murwi. Alice Niyondagara ari mu gisagara ca Los Angeles muri leta California muri leta z'Ubumwe za Amerika. Mwiriwe neza Alice.
Mwiriwe neza Fredi. Murakoze kutwakira.
Murakomeye.
Yego tumeze neza turashima. Yego.
Mwebwe muri rinze ibihe bibi birangwa mu bindi bice byo muri leta z'Ubumwe za Amerika nkaho Professor Athanase ari nawe nyine duhava tuganira.
Amahoro amahoro.
Turi kumwe kandi n'undi mutumire Professor Athanase Gahungu ari mu ntara ya Illinois muri leta ya Chicago. Murakomeye Athanase.
Ndakomeye. Yego ndi muri leta ya Illinois mu gisagara cya Chicago.
Akabeho kabagejeje ndabona ibice byinshi bya leta z'Ubumwe za Amerika bimeze nabi muri iki gihe.
Byagoye rwose duheruka kuja hanze haciye iminsi ntiworaba mugabo turabandanya turabaho nk'uko bimeze bisanzwe
ariko mwebwe ntibimeze nko muri leta ya Texas.
Nuko muri Texas nibaza batamenyereye gukanya nk'uko twebwe twamenyereye gukanya twe twarabimenyereye.
Ego me reka rero dutanga ikiganiro ariko imbere yaho reka ndabasabe mu twidondore mu kanya gatoyi mutubwire aho muri na naho nahavuze naciye ku mayange dutangure kuri Madame Alice Niyondagara.
Jewe umva mba muri California maze imyaka myinshi ngaha sinzi ko mwumva icyo mwifuza ko ndababwira.
Mukore iki aho I Los Angeles.
Ngaha jewe ndigisha muri community college ndi mu Cyongereza kuko niwe mwuga wanjye nibyo nari narize.
Ni byiza cyane rwose. Reka na Jean Marie hai Baby John mu twidondore.
Jean Marie hiyo banzi cyane cyane kuri Baby John kubera bahora banyumva mu radio. Ubundi mu Bufaransa nazungurutse gatoya narabaye muri Mozambique no muri Nepal hanyuma nzagaruka mu Bufaransa ndacabandana gucuranga na jendu ndafise abana urumva imyaka tumaze tuvuye mu university hariya
simike nivyo egome professeur Athanas Gahungu
egome baby ubaske banyita papi
John nziza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Professor Athanas Gahungu abanywa muri radio Ijwi rya Amerika bamenyereye muri iki kiganiro muri Isanga n'abanyene katumuha kanya twidondere maja make cyane rwose. Professor Athanas Gahungu
jewe nitwa Athanas Gahungu hanyuma nkaba mu Cyongereza hamwe na Jean Marie hamwe na Alice nkaba na Gino mu 1992 ndumwarimu ndumu profesore w'abantu bagomba gutwara amashuri nkaba n'igishuri ikaba yitwa Chicago State University. Nta bindi mfite byo kwidondora n'ibyo nyene ndumwarimu.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero imbere y'uko tuvuga ku migambi nyamukuru umurwi wanyu wifuza kurangura umurwi mashitse ku rubuga aho mwese muhuriye mukahanahana makuru mukaramukanya mukibukanya twakira nashaka mutubwire ukuntu uyu murwi wavutse Athanas Gahungu ndazi ko mwagize uruhara rukomeye cyane rwose.
Mutwara nezerewe cyane kuko abamwumva tuvugana barise ndamaze kumubona jamari kuva tuvuye i Burundi mu 1983 sindasubira kumubona ndamwumva kandi bindakeneye mbere no kumva yuko yoririmba ko yahora aririmba. Yaranezereye cyane kubona abo bantu duherukana mu 1983 dushobora gutoraturana tukaganira nk'uko hoba hari ejo ubu benshi kubera nyine bumaze kubonana. Ubu niko ndabimbira mbona ba bantu twicarana ku ntebe oya nasohoje kubona mushoboye guhura ibintu byashitse mu Burundi turabizi mugabo tukabirengera tugahurira hamwe tukibukanya uko twabayeho kuri na groupe y'iwacu twayise ngo campus kamenye bambe campus
Mutanga.
Oya ntiworaba biraryoshe rwose
biraryoshe. Ariko nibaza ko igikorwa cyo gutora aho umuntu wese yarari kitoroshe wabigenje gute Professor Athanas Gahungu?
Oya oroha benshi hariho abagumanye bamenye abagumanye abagenzi wumva ngino dusanzwe twari umupfasoni Alice nari nzi kwari muri California hanyuma nguwo naramucaho nkamubaza mbega hari abandi womenya akambi ati jewe nomenya ubuku ati cyane na munsi jewe ndafise umugenzi ashobora kuba zinaka. Hanyuma icyo gihe hariho n'ubundi twiganye yitwa Metode Ndikumana yari amaze kwitaba Imana na wende agafashanya ati ngaba jewe ndi naka hari uwo twakoranye mu byawe ni hari uwo twakoranye mu Burundi dutangura dutondeka dutoratorana gutyo guke ubu turamaze kuba benshi. Icyo gihe twaragize ikintu bita blog, iyo blog tukaza turandikamo utuntu tugahanahana amafoto tugatwenga turabyene twajewe namaze kumera ivi abandi bataramenai ibyo byose byaratumye byaryoheje ibiganiro
imyakaro
twabisubiyemo.
Imyaka 38 irangiye birumvikana ko umuntu ashobora kuba amaze kuronka imvi.
Birashika.
Reka tubaze na umufasoni Alice Niyondagara nawe yatubwira ukuntu yakiriye icyo cyimba igihe mwaronka nk'umuntu abashikiriye akabaza ati umugambi wacu ni uyu mwabyakiriye gute?
Nashaka gushimira cyane kubona yaragize icyo kiciro kandi hari imyaka mike nibaza ko hageze nk'imyaka itanu cyangwa itandatu abitanguye aturondera twese arondera aradushyira hamwe ni cyari icyumviro cyiza nyine dusubira ku bya kera tudatwenga nyine twagiye mutanzani ingene twaza turagira nk'imisiku nk'iy'abantu bagize magura n'ibintu biteye akamwemwe kubona imyaka yose hari imyaka mirongo itatu n'icyenda ndabo ukamengo nta myaka imeze nka kugarayita nanjye yavuze mengo ni ejo uko tushobora kubona abo bantu mwicaranye ni ekisitarodineri njyewe iyo ndi ko ndaganira na gurupu kuri watsapu birampa akanyamuneza kenshi ushobora kumva nk'umwenge uri kumwe n'abavukanye abantu bakuzi bakera ni icyiyumviro cyiza cyane atanazi yashoboye gushyika
icyiyumviro cyiza cyane rwose n'umuntu arabye ku biganiro byanyu arabona ko ntimuri abantu biganye gusa mumeze nk'abavukana birahimbaye cyane rwose atanazi yasabye ko na bibijo na nyine jean marie ntayo yugira akabibutsa twaturirimbo yahora ririmba numva kibandanya mu kanya ndamuha ijambo turaza kuraba ko ushobora kwemera kutuha ndabona akaririmbo kamwe kiwe ashobora kuduha tukakumviriza hamwe
ego nk'uko arisaje kubivuga na jeho nashimye cyane icyiyumviro umugambi atanazi yatanguje kuko naho jeho ntashoboye kubandanya ngo mpeze nk'abandi nagumanye icyiyumviro cyiza suveniri nziza z'umwaka twamaranye mu ishuri nagumye nibaza intore abantu twabisangira nibanze ndi muri za nepale za mozambique na hene ngasanga atanumwe cyangwa ubu ndumva umengo twese turi mu rugo turavukana birashimishije cyane tubitubwire nka jeho mu byerekeye muziki hari ibintu ntazo kwibagira kubera ijya twaja muri santike turi amerika dokje nka sinari gushobora kwibaza ko nzobona abaririmbyi nka Memphis Slim bajya ba Sugar Blue cyangwa ba Taj Mahal donk ibyo byose ni ibintu nari mfite muri jewe ubu rero iyi gurupe turimo ituma nibuka ibyo bihe byiza bigaca bituma nguma ndi jene cyangwa imvi zica zigabanuka ni mode hajya ugize tuvide ukenye bibiri yari mode nabyo nyine
ni byiza cyane rwose bisa neza cyane rwose reka nk'uko Profesa Atanazi yabisabye rero twumvishe kamwe muri twa turirimbo twawe reka twumvirize
yego hariho uturirimbo Baby John hariho uturirimbo twese mu ishuri twari tuzi ikintu nka kakandi ka
igiti cy'urukundo ngira
karaje ngako
twaririmba rukundo ubaho eche nungu mutima urenze ari kumaze kugera
urukundo urukundo ni jambo rigaruka cyane gose muri aho karirimbo bivijona murashaka kutubwira icatumye teme yarwo urukundo mwabikuye byavuye kuki
urukundo donc urukundo ni cyo kintu cambere ukome na ibindi ni bishikira bose abantu murashobora kuba muri kumwe bukeye umwe akara mugatandukana kubera akazi cyangwa ibiki donc nashaka kwishyira mu kibanza cy'abantu bose bashobora kuba kure y'abo bakunda
atanazi gahungu urukundo ni ikintu cibonekeza muri uyo murwi kenshi na kenshi ayo makuru nanjye ndayaronka kuri uyo murwi ndawuriko ariko ukabona ko mu byago eka ibintu abari muri uyo murwi bibukanya n'ibintu bya kera baba barimo babigishije baba barimo batanzania bamwe bita professeur visiteur eka haba ingendo mwagize muri Tanzania mu kuja gupreparer memoire n'ibintu bihimbaye cyane rwose bihimbaye mu gihe tuzi ko abarundi benshi muri iki gihe bataronka akanya ko kuba bariko baraganira cyane baronka akanya kukubonana cyane cyane nk'abo batandukanye kuva kera ikintu cyatumye ikintu mwibaza ko kidasanzwe muri uyo murwi ni ikihe abantu biganya ni benshi ariko si bose usanga baguma bari hamwe nk'uko mwabigenjeje gute atanaza gahungu
kiwe nibaza ko twaragize imana kuko twigana kuri universite nta muntu n'umwe yigeze aja ngaho ngo ariko arabaza mubega ngo naka ngo ari ubwoko buhe ngo naka turuka hehe nibaza ko byaryoshe tukamera twari tumeze nk'aba yari gishiki na gishaza jewe ndacibuka ko Alice sindi ko ndamubeshyera yuko papa we na mama wiwe mbere bahora baza no mu isaha ajya kuri campus icyo gihe imisa yabera hajya muri ekonomi ubu bishobora kuba byarahinduye sinzi ko wakiri mugabo twese twese tugiye muri Tanzania twese twabonana nk'aba icyo kina gitaza byarabandanije ndibuka yuko muri iyi minsi nagiye mu gihe Bujumbura ndi kumwe na madamu wanje hanyuma ntitwari twabiteguye mugabo tugiye muri Ethiopian Airlines ndabona duhuriyeho n'Alice wumva haheze imyaka 38 ariko wamenga ni kwa kundi namuheruka turi kuri campus nabonye umusaza wo kuri campus nawe yabonye umusaza wo kuri campus biraryoshe rwose ubu abo ntarabona ntibake mugabo ndifuza yuko umunsi twabonana twama tubivuga yuko icyo gishika twari dufitaniye n'ubu icyo gishika cyubandaye
madame Alice niyo ndagara mwihweje ukuntu muri kumwe n'abo abarundi bandi bari muri kaminuza eka mu mwaka umwe muri departement imwe mu Burundi mukabona ukuntu nk'uko Professor Atanaza abivuze abarundi bava mu ntara zitandukanye ubwoko butandukanye eka imiryango itandukanye ariko bariko barayaga ukabona bashyira hamwe ukabona ko ari urukundo ata kindi kintu mwebwe ibyo mubibona gute
jewe mbona ko en fait iyo ukuntu tuja hamwe tukabona ko umengo ni famiye imwe ariko ngira ibyo niko mbona mengo isi yotegeza kumera kuko ubundi urukundo nicyo kintu gikuru kibaho nicyo gitanga akanyamuneza mu mutima w'umuntu wese ahatari urukundo naho wowe bingana iki nta kanyamuneza kahaba hanyuma ubona abantu benshi bava hose twari tudasangiye tuna tangie kini, mba tubisika. Mugabo, wana haite kini ya sine, ugasanga mume ngu tulabuka na, ukamenya, ama dunka baba, nukuma kami, kika, ugashagu, ukakisika mma, mma...
Mumanza,
kika... Uka imanza yumwe ukamengo ni manza ya bose tu nigitangaza buryo kujya urukundo nico kintu ko kendera ko twese aho kimwe uko nico gituma aba mukanya muneza no mu mahoro uko nibaza hanyuma nkago mashini atana kumva ko se byavuye ku atana ko niba igicucu cyumvindo n'umuntu atana n'umuntu nigitangaza kind kubakera ubona kubakera tenaze ari special kundi bazibuka naho twari kwinjira cyane muri ubu yashikira bose ukabona ko ashikira bose kera zina nari sinavuga menshi n'amanyihoreye ubwo ukabona nge na ashaka kumva imvuga ikintu cyane akubwisha umuntu wese kamikabiru yakaramukabira urya ugasanga
ashiye mu
ukasanga
nivyo ndavyibuka
wabyibuka ingene yara agashaka umuntu wese aba afeza parti du groupe kana kaba gatwenda kamari karatwenda misho kamari karatwenda amatsya sugiye
aho bari nico bakora muri iki gihe cyane ibintu bihambaye cyane gose bebijo na jamari na hayo urukundo umutima mwiza
reka cyavyo nuko ari gutanga karorero keza uko mbona mengo mu
ico nico kibazo nagomba ndakubaze jamari na hayo ikintu icirwa nk'abantu bokakura na niki imirwi iyariyo yose canka barundi muri rusange murazi ko kenshi na kenshi abarundi akunda gucanamo ugasanga bacanye mu kubera intara kubera moko uyo murwi bose iyo baba buze nibaza ko ubaha ikigwa ubibaza ubaha nk'iki
je nifuza ko uyu mugwi utera imbere hanyuma nk'uko nawe watushoboye kutwakira ukaduha ikiganiro nifuza ko hari no mu gihugu nyine hagati bashobora kutwakira bakaduha kiganiro abari muri university yo muri no myaka nabo bakamenya uko twabana neza dukundana tutarinze kuraba amoko n'imitumba jembona kicimviro ari ciza cane nabo binyene tuwa gushimira uko radio yanyu irumvirizwa hatari hake sinzi nihagire uzo
Nubuhinga ngurukana ubumenyi mukoresha nibaza ko butuma mwumva ko muri hamwe mwanya wose sivyo
Jenda batura karirimbo nyine kacu kuduhuza nakunda
Reka tubisubire twumviriza kandi indirimbo mu turirimbo twawe nyine Aho kitwa gute
Iyo mba nari inyoni noje kukurawa.
Ibyo bari kuri ifuza yaba hari indege yoze bashikana mwese hamwe.
Utenzi wanje. Noje kukurawa. Noje kukurawa. Tako kumboye. Jinda kukunda Sanyo na mahoro Amahoro mubano Kumbe Let's sing for peace
karirimbo keza cyane rwose mu majambo bake Bebe John mutubwire ako karirimbo teme yako nihe icyo batumye mu karirimbo n'iki
birumvikana nyine urumva twese twa naho twagiye mu ntara zitandukanye urumva nibyo byerekana ko na jewe naguma nibaza nti mbega abo bantu twabanye neza nzosubira kubabona gute ndabona ni nk'uko nabivuze ko irya ndirimbo yindi ya mbere nishira mu kibanza nyine cy'abantu bose baba bari kure ariko mu mutima bakiri kumwe hanyuma rero icyumviro nyamukuru muri iyo ndirimbo ni amahoro kuko urabona ko mu Burundi amahoro yari yahungabanye ndakwa kugira ndabatera akamo basubire hamwe bakundane nk'abavukana.
Professeur Athanase Gahungu, umurwi uhambaye cyane rwose, umurwi ufite ibyiyumviro bishyira imbere, mwavuze ukuntu bari muri uyu murwi wose iyo hagize ugira ingorane eka bose bahagurukiye rimwe bakamufasha uko bashoboye kose, mutubwire amajambo make iyindi migambi ikomeye mufise iyo muri kazoza mu myaka iri imbere kuri uyu murwi.
Ego imbere y'uko mvuga iyo migambi iragira mbanze tumenyesha abariko baratwumviriza yuko twarashwiragiye ubu dufite abo twiganye bari turafite abari mu Burundi, turafite abari muri Irmorise, turafite abari muri Canada, muri Allemagne, turafite abari muri France, turafite abari muri Ethiopie cyangwa babayeyo, turafite abari mu Rwanda, turafite abari muri Congo Brazzaville, naho tutarabona urumva turi benshi. Aho rero ibintu by'imigambi ubwa mbere no gushobora gutororokana ati nibo babesha muri iyi minsi turi twenshi turiko turashika muri zabukuru, hariho ab'imiryango yacu nka jewe narashyikiwe n'umuntu w'inshuti Mobo Frere aragiye aragomba kuza kwivuza muri Kenya, turagirisha bimwe bita GoFundMe, nzabona abantu twiganye baraje batikwitana reka tugufate mu mugongo. Ubu rero icyo twagomba kubandanya kandi twari twaremeranye cyari cya mbere y'uko twufasha ishuri yatwigishije. Ego twarakwiragiye hose abari muri ibyo bihugu byose navuze, mugabo twagomba kugira ikintu cyoshobora gufasha abadusubiriye baba biga mu Cyongereza, baba biga muri bya pedagogike biga n'Icyongereza, reka n'abandi tugashobora kubafasha. Mugabo ikindi nagomba yuko tubandanya cyane cyane ni ugushobora gufashanya twebwe tukungurukanya. Nk'ubu namye mbona muri iyi minsi Jamal ariko araturirimbira Bebe John nk'uko tumwita, avuga ati jewe mbega none ngubu ko muguba munsaba imiziki kandi mubona ingene ibintu bimeze, jewe iyo miziki nayavuze ntiyo ni masterpiece. Nagomba yuko ngo mu minsi iza nk'abantu bafite imigambi bene iyo koheza tugakubitsinga ibipfunsi tukaraba yuko nk'iyo migambi twoyifashanyamo. Mugabo ikintu cya mbere nagomba kuraba ni uko ibyo byerekeye indero ushobora kwandikira hanira hamwe ngubu twamye tuvuga kuraba kugira dictionary y'Icyongereza n'Ikirundi, kuraba ko tutoshiramo imigani y'Ikirundi kujya ibindi bihugu ugenda ukayisanga ko, tukaraba ingene umuntu icyo bita Google Translate tukayishyiramo, natwe tukaraba ikintu aho hose twaciye turiko turiga ko tutoheza tukabishyira mu ngiro abantu, tukaraba icyo dusigiye abandi badukurikira.
Wavuze ibintu bihambaye cyane rwose, ukuntu icyumviro cya mbere coba ari nk'ukufasha kaminuza yabasohoye, icyo ni icyumviro cyiza cyane rwose. Nka mwebwe mukora muri kaminuza, kana madame Alice ari muri za kaminuza yigisha muri kaminuza mu shora no gufasha hari uburyo bwinshi ari bitabo ari iki ari inyigisho muja gutanga ibyo ni ibintu bihambaye cyane gose ariko nashaka ndabwira na kanya madame Alice Nyandagara nawe natubwire iyindi migambi ibaza ko ikwiye gushikirizwa abandi bari muri murwe kugira ngo bayigire hamwe barabe ko yofasha mu Burundi
nashaka gushimira atanazi kuri iyo migambi aheje kutubwira turamaze kubivugana cyane kuri groupe ya WhatsApp ibyo byo kugira dictionnaire n'ibyo kugira imigani y'ikirundi njye nibaza ko ikindi kintu twashobora gushika ko ni ukuraba ingene twoteza imbere ukwigisha icyongereza mu Burundi tugafasha nk'abigisha b'icyongereza kumenya kwigisha neza bakoresheje uburyo bugezwe ko kumenya yagiko haba hari ibintu bishyashya biza misi yose buduteza imbere ukwigisha nibaza ko icyo ari ikintu ushobora gushika ko bishobotse hanyuma imana iduhaye tugashobora nko guhurira mu Burundi twese igihe kigeze tugaheza tukagenda kuraba idetakuma yacu aho igeze tugaheza tukagira n'inama n'abanyeshuri baho tugasubire twabwira tutweze twari ngaho naho muri tukabaha tukabakubaja muri ibyo bikorwa barimo tukabereka ibyo bashobora kushika ko ibiri imbere
rega muravuze ikintu gihambaye professor Alice Nyandagara ikibazo cyo gufasha kaminuza nashaka nabaze niba muba muri kiganiro ndazi ko abatari bakibazo bakurikirana harimo abajejwe za kaminuza eka na departement y'icyongereza eka na directeur academique bishobora ko ashobora kuba yacumbije hariho ubundi buryo bwinshi cyane rwose mwavuze kujya kwigisha kusangira n'abandi bigisha uburyo bushasha ibitabo murazi ko ari ikintu gikenewe cyane rwose mu Burundi ibyo bintu mwihweje kaminuza murimwo murabona ko ari uburyo bwiza bwo koroha kugira ngo musabire iyo kaminuza cyangwa iyo departement nk'ibitabo by'umurengera kenshi na kenshi byama biri mu mabibliotheque y'ama universite yino
reka nte icyo kibazo nibaza ko umucazatanazi mugabo icyo noshyira ko ni uko nta kintu kidashoboka iyo abantu batihaye bakakironderera buryo baka
ikorera nibaza ko ari ibintu bishoboka ego Professor Atanazi namwe mutuwe ku ijambo kuri icyo kibazo nyine
oya ko Imana yaduhaye tugashobora kusubira kubonana haciye imyaka yose kandi tugasanga ubwo buvukanyi twamanye tuti bufite nibaza ko byose bishoboka harimo muri twebwe turatanguye kudatura turagenda kugira ibintu bita yakonje muri sabbatical tukagenda nibaza yuko imbere yuko tugomba gutora ibindi bihugu ko ikintu cya mbere twugira tukwibaza kugenda mu Burundi ugafasha abasigayeho ngubwo bwo turiko turavugana hariho abitwa ba kontrata na Imana ba Indefense ba Imakire bariko niho bigisha tukagenda tukabafasha tukabereka ibyo dukora ino hanyuma ikindi tutavuze nibaza ko twashobora kuraba no kuraba ingene abo bantu bariko bariga ibi bintu twigisha ino kuri campus y'u Burundi n'ubu campus z'u Burundi kera hari ubungo bararonze nyinshi ingene boshobora kumva ino nabo ukabereka ingene dukora hanyuma bagasubira nyuma bakaza kwereka nabo abandi ibyo tuba ibyo turushanya ntiturushanya ibintu ahubwo n'ingene twofashanya bakadufasha kuraba ibyo muri Afurika ingene bimeze ibyo mu Burundi ingene bimeze ibyo mu Rwanda ingene bimeze natwe tukabereka ibyo mu mayunivesiti dukoramo ingene bimeze ibyo ndeko nibaza
ni byiza cyane rwose tugarutse ku cyumviro nyamukuru cyabahuje ika urukundo rwerekanwa aho kuri urwo rubuga mwese mhurira ko nashaka ngaruke kuri Jean-Marie Nahayo nilicha tukiye hariho nk'abantu benshi bibaza ko yaba ubumwe buri muri yo murwi mutoyi gutandukira nkurundi bwose eka n'ibindi bihugu byose aho kenshi na kenshi ubumwe usanga bucumbagira icigwa mubona nk'imirwi itandukanye eka abarundi bakura n'urwo rukundo ntangire tubona iyo turiko turasoma ibiyago n'ivyiyumviro n'ukuntu mushikirana mugafashanya mu ngorane iki ivyigwa mubona nk'abarundi bahakura nk'ibi
jewiso cyanciye nibuka muri ivyo ni nk'ingene twosubira kugira isabukuru ariyo festival kera ngikora muri studio y'ijambo nije nana proposal ko tugira festival yitwa Sangwe ihuza abacuranzi b'Abarundi nabo mu karere ka Afurika k'ibiyaga bigari cya Afurika. Icyumviro canje tak artiste nibaza ko aba artiste bafite uruhara rukomeye mu kugarukana amahoro n'ubumwe mu Barundi. Nibaza ko byose tubishitse ko muri uno mugwi deja tugashobora guhura amaso mu yandi tukahoberana tukagumana mu nda twoyagize byose ingene twoshikiriza ugwaruka dufatanije n'abacuraranzi n'abavyina abacapa abitwa ba artiste bose. Ni icyumviro cyanje mbona gutyo, ariko igikuru nkuko nabivuze hamwe umuntu umwe muri twebwe aguze iyo ndege tugahurira hamwe twese izuba risaho.
Uyo muntu ashobora kuba ari nkande ni nka Professor Atanazi niko ribaza namaze imyaka myinshi ngaha. Uyo mugambi wanoza urangura Atanazi Professor Atanazi
ibyo n'ibindi bindi mugambi ni ndoto yanjye uko ndabizi icyo gihe nakoranije na Remesh kiganiro cyitwa Sangwe nije na sabye ko twohuza cyane bose aba mu ntara zose z'u Burundi tugahurira twese Bujumbura cyagenze neza. Ndabwo niko nibaza ko tushobora kubigira no mu banyeshuri nko muri iki gihe nyine muzamwe atanze ibitabo amakaye je ne sais pas hariho Sangwe ikintu dushobora kugira Sangwe naho icyo ari umuziki gusa mugomva iryo jambo Sangwe rirakomeye.
Professor Atanazi Gahongo hariho arize nka indwi nka zingahe indwi nka zibiri zirarumanye abarundi bibutse amasezerano y'ubumwe araheze nk'imyaka 30 ikintu eka ivyigwa mubona byo va muri uyo mugwi wanyu atari agasesenshwa muri ubona ko wuzuyemo ubumwe n'urukundo bidasanzwe ni nk'ibihe kubwanyu.
Nibaza yuko hari ikintu bari bakwiye kuraba ku mugwi w'iwacu naho tutari benshi mugabo twashoboye guhura tukiribagira ibyo bihugu byose twahungiyemo noneho aho turi hose tukaguma tubona ko turi bashiki b'abandi basaza b'abandi ugasanga nk'ubu uti ni ukubesha hariho benshi naho ndabazi ngo kugira ndi abana banaka naba mugabo nguru womba tukimbega arita abana biwe ni bande nubakubwira mu mazina abana ba Methode naho witabye Imana nubakubwira abana ba Maria nubakubwira mu mazina. Ibyo ni ibintu bari bakwiye kuturabiramo bagashobora kuvuga bati ingo ko tw'Imana yaduhaye tukaba tukiriho dufate urwo rugendo twatanguye turubandanye turi kumwe dufatanye mu nda. Ikindi kandi kiryoshe ni uko Madamu Alice Professor Alice atabibandanije ni uko niwe ahora atugirisha inama ya Zoom kandi umenga muri iyi minsi yagomba kutugirisha iyindi nama yobandanya akatugirisha izo nama hanyuma rero igihe tuzogenda tugahurira mu Burundi tukagira iyo Sangwe turi mu Burundi tuheza bikaryoha gute twasubiye kugira iyo izo nama kuri video naho duhura nta mugambi dufite tugahura tukaganira tugakwenga tukavuga ibyo kuri campus usanga ari ibintu byoshe kandi abandi Barundi bashobora kudufatira ko bati
rekana soko twize muri promotion ikurikira abahirije mu 2023 ngo naso twongera dushobore gufatanya umunsi wose wobigira ku mbere mbere kosha dufatana n'abantu bose bize mu cyongereza mu Burundi tugashobora gusohokana twese tukagira nondeho ikintu gikomeye nibaza rero ko ibi bintu twatambuye naho umuntu nisubirabe bimenetse birakomeye birafashanya birafasha mu kugira amahoro mu bantu birafasha kugira imigenderanire birafasha noneho gufashanya nk'uko nababwiye nagiye mbona abo twiganye bagira bati ngo dufashanye nanjye ndifuza yuko umuntu yodutuma kuwati ngo dufashe naka muri uyu mugambi twobishobora kandi n'Uburundi ko bidufashira ko tukagira umunsi two twari bitabi gucumbura mbere byari byagoranye twavuga tuti turatubwira tuzane ibitabi gucumbura mugabo ni mwebwe muteza kuza kubikura kuri towa bikabagora nibaza babyumvise yuko dufite imigambi myiza boneza bakadufata mu nda bakadufasha
ni byiza cyane rwose madame Alice niyondagara ivyigwa kubwanyu namwe mwihweje eka ivyiza bikorerwa muri uyu murwi ivyigwa byo abarundi bakoramo nk'ibi
nje nibaza ko ari akarorero keza kerekana ko imibano mu bantu ari myiza ishobora kuba myiza abantu bagashyira hamwe bagafatana mu nda bagafashanya ibintu bigoye kandi bikaba kwakorewe keza rero abandi bagashobora kubirabira ko umva abantu bize muri kaminuza ni benshi bagaheza bagasubira bagaja hamwe bakaronderana kugira dushobore gushika ku migambi myiza cyane tukaba turi hamwe kugira dufashanye nje nibaza ko aricyo ega nico Imana yaturemeye niko nibaza ko yadushyize hano ku isi kugira dufashanye tubeho kugira dufashe abandi nibaza ko ari ikintu n'ukuri cyiza cyo gushishikara urukundo no gufashanya mu bantu
murakoze cyane rwose kubwanya mwatoye Professor Alice Niyondagara ndabona ko mwari musindi programme murakoze cyane rwose reka tugaruke ku mushyiranahe Jean-Marie yavuze uruhara rukomeye cyane rwose rw'umuziki cyane cyane eka icyumviro ashyira imbere cy'urukundo nashaka mutubwiye amajambo make Jean-Marie cyane cyane turavye umuziki n'urwaruka urwaruka murazi ko kenshi na kenshi rwamagwa akoreshejwe mu bintu bya politika ikintu umuziki ufasha urwaruka eka teme mushya muri iyo muziki yanyu ikintu izo teme cyangwa n'ibyo byumviro bifasha urwaruka muri rusange ni nk'ibi
icyumviro nyamukuru nicyo nyine cyasangwe cyukwerekana ko twese turi bamwe nibaza ko nta muntu n'umwe adakunda n'umwe n'ukumviza umuziki hashobora kuba muri amastiri menshi y'imiziki umugabo umuntu wese araryoherwa n'akazi nibaza rero ko kugira dushikirize ibyo vyiyumviro vyo gukomeza ubumwe vyoba tugize nk'iyo sabukuru hoba intererano nkuru intererano ikomeye kuko nabigize nko experience ico gihe twabitegura twaroganiza ivyo twita camp pour la paix des enfants ni vyiza abana deja bashoboye guhura bose bava mu moko atandukanye ku mitumba itandukanye bagahurira hamwe bagasangira uduharage bakanywa ifanta bica vyigisha n'abavyeyi babo iyo abavyeyi iyo babonye abana babo bari kumwe bumva nabo nyene babaha icigwa yuko atakamaro ko kwangana twese turi Abarundi duteza kubaka Burundi nibaza ariko biciye mu muziki bishobora kumvirizwa neza nk'uko kuruta kumviriza amadiskuri ya politiki
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugaruke kuri mwebwe Professor Atanase Gahungu mwavuze imigambi umurwi murimo ushaka kuzorangura haba gutanga ibitabo ika haba guca gutanga inyigisho abarundi bari muri leta zo muri Amerika eka no mu bihugu by'Uburaya bincabwenge ni benshi cyane rwose uyu mugambi ushobora gufasha cyane cyane muri kaminuza kaminuza twese twaciyemo i Burundi ico kikaba ko gihambaye cyane rwose ariko nashaka n'ubundi ndakubaze kuvyereke urwaruka urwaruka igihe mwari muri kaminuza ubwo yari kaminuza nka yonyene ubu kaminuza zarabaye nyinshi cyane rwose inyigisho zitangwa zitangwa kaminuza atandukanye cyane rwose ikintu akamu motero rwaruka ruri mashure aba cyane cyane ya kaminuza ni nkakahe turazi ko kaminuza isohoye abanyeshuri kenshi kenshi nka muri ma universite muri Amerika bama bigenza neza cyane rwose akamu ikamotera aba urwaruka ruri mashure ni nkakahe
ikintu nubwiye abari mu mashuri cyane cyane Bujumbura nuko bofata nkama ibintu byo kuja mu mashuri kuko cyane cyane ibyo ushobora kubona icyo no kwita diversity ko abantu kuri bamwe abantu tuba beza kubera abo tubana ari beza abo kandi nta muntu nibaza ko azotera imbere abona gusa yuko icyarabira ko ari aho hantu yabaye icyo ari kwizeho yakuriye ko umuntu agashika hanze akabona abandi agashobora kubona yuko ibyo bavuga n'ibyo we wavuga biratandukanye mugabo uko gutandukana niko gutuma dushobora gutera imbere mu mitwe gutera imbere mu byo kubaka nk'ubu twaragize Imana kubona twaragiye kuba mu bindi bihugu twita ngo byarateye imbere ingo rero ntitubibone ko gusa mugabo ibyo bintu byatumye bitera imbere si ukubera yuko baruta abarundi ni ukubera yuko bobo bashoboye kwemera icyo wino kwita gufata risk bati iki kintu uko namye mbaho birakeneye ko dukomindwa mu mutwe kugira dushobore kubandanya abo rero bofata ko bagafata ibyo bakaraba yuko abantu barakurirana abantu basangiye byose kandi ibidutandukanya nibiteye kubidufatanya ngo rero na bene rero batangure kwiga baraba ibyo bintu mugabo bige baraba ikintu tuzomarira u Burundi bya bintu bya agronomi twiga inzuzi zimeze gutya tubona yuko ibiterwa bimeze gutyo bikaza birarwara bigira gute niturabe turabe ko mu bindi bihugu barahaciye none ko bahaciye ikintu baturusha ikintu biyunganyemo ni iki tufatire kuri icyo ikindi kintu bagira nabi tubikuremo hanyuma ibyo byiyumviro byabo tubiteze imbere ibyiza byose tubiteze imbere mugabo twemere gufata risk
impanuro nziza cyane rwose akamo gakomeye cyane rwose ubumwe muri diversite ikagusuma ukurahura ubwenge mu shiga ntahe Jean Marie mwaraciye mu bihugu bitandukanye nk'uko mwabivuze kama motera nk'ugwaruka cyane cyane ibikorwa biteza imbere mu byerekeye amashuri nk'akaye
nk'uko abandi babivuze ubu biragoye kubera ndi hanze ariko nibaza ko dushobora kubishika ko muri uwo mugambi nyine Atanasiya dushoboye kudushyiramo cyangwa se wabyiza tushoboye gushika mu gihugu tugatahuka tuze tukagira umugambi uboneka ubu turi hanze biragoye kugira tuvugiye gusa tutashize mu ngiro
ikintu kimeze nk'impanuro muha ugwaruka kugira ngo rubandanye kuguma gunze ubumwe ni nk'igihe Jean Marie mwagende henshi murabona ukuntu ibintu byifashe
ariko ntidukeneye kwigana abo hanze ariko ntaze nk'akarorero jewe igihe nari muri Mozambique naguma mbona nari mfite umutima mu gihugu cacu nagize umugambi witwa Solidarité Africaine hanyuma kubera nshuharanga n'abashuharanzi bo muri Mozambique byaranezerewe kubona bishika yuko haba nk'igiteramo kuri afishe handitswe nyine Bebe John n'umugwi urumva jewe nkaca mvugisha nganira n'abamizishe bo ngaho ndababwira mwarimuzi ko hari iwacu muri hari ya muri muri Nord ya Mozambique ari kandi impunzi hari abanyafrika bava mu bihugu byose no mu Burundi nta kintu twogira ngo dufashanye uko ni bene wacu bose barazakiriye neza urumva narigeze kuremesha igitaramo ndaja kuramutsa abarundi bari ngaho
n'abanyarwanda bari
ndafite amasanamu urumva bose banezerewe kubona umuntu aza kubaramutsa atari mu minisitiri atari iki hanyuma nanjye ndababwira nti jewe nje kubera tuvukana nakaba hashashushuye kuronka nakaba shuye aranzi nimugire mushobore kuvuza ingoma cyangwa icyembe cyangwa iki nta kujya duhatugira iyo abantu bacuye aranze ushobora kubashimira nari nagiye nitwaje akaba hasha kaba baduterereye tongo barashoboye gushima rwose kubona umuntu atari ibintu byabishyigikiye ku moko cyangwa iki nibaza ko izo nyigisho arizo dukwiye gutanga kuko nabo nyine bakura babona bafite uwo mutima wo gufashana ukunda abandi
ni byiza cyane rwose eka ibikorwa bihimbaye cyane rwose ndagushimiye Jean Marie reka rero ngaruke kuri mwebwe Professeur Athanase Gahungu mwigeze kuvuga nk'uko twavyumvise iyi migambi yo gufashanya na kaminuza y'u Burundi nashaka ndababaze niba muri iki gihe muri en contact hari haba nk'uko mwabivuze abari muri iyo groupe ba defense uri cubonye bari muri kaminuza bigisha hari ariko nashaka ndababaze ku giti cyanyu mwebwe muramaze kuba muri contact n'abaprofesseur eka cyanke nka directeur académique muri université y'u Burundi
ego mushikana n'Federico ego nibyo mbere bujya mu mwaka heze jewe nari ifite ico bita congé sabbatique yo congé sabbatique nari nateguye ko nza kwigira mu Burundi na hanyuma nari namaze gufata abo nari nzi twamenyanye bamwe bumvaga bakuma bahinduka uwari lecteur yari yamaze kuba ministre abandi mugabo twari twumvikanye hanyuma jewe kubera hagize gucamwo kinashoboye kugenda muri uko kwezi k'umunani nagombye kugenda mu kw'icumi na kabiri nibyo nari kuza gukora rero nidare ryishoboka mugabo ubu ndifuza yuko mu mwaka uza naratumye abo turi kumwe muri runo rubuga Consulata na Indefense bariko barabifashamwo nibaza yuko mu mwaka uza nzoheza nkagenda makoba abo tuvugana ababitwara ndabazi bizoba gusa kuronka akaryo n'akanya kande kurira ubu rero urabona ko nidaducishije mu byatwononeye ari ibya COVID-19 biriko biratwononera ariko nagomba bose bamenye yuko jewe ndamaze gufata kwicandagisha doze ya mbere ya COVID-19 ya vaccin ubu ndindiriye ya kabiri ubu rero nibaza ko bizoca byoroha ko nshobora gutembera emwe Ile-de-France Consulata nimundindire ndaje ngomba kuzoja ari ukugira volontaria ari ugukora kumara umwanya w'umwaka canke amezi atatu mugabo ivyo ndiko ndabitegura nivyo rero mushingana ya Frederico
ni vyiza cane gose mu gusozera Jean Marie ndabasaba umutera kamu abarundi cane cane kuvyereka ca civugo c'urukundo mu kanya gatoyi cane gose akamu mutera abarundi nakanya
nimukundane mwese abarundi turi bamwe
ni vyiza cyane rwose Professeur Athanase Gahungu nk'uko twabivuze mu ntango haraca imyaka 30 abarundi bateye ku masezerano y'ubumwe akamu mu batera muri iki gihe nakahe mu majambo make
emwe abarundi mwese abariko baratwumviriza cyane cyane abize mu Cyongereza abo twiganye kuri campus twagiye muri ya mabisi amwe mwese ndabaramukije nta kintu gihora kinezera nk'iyo uhuye twese twaje muri bino bihugu aha turi muri diaspora tuza duhunga mugabo iyo uhuye n'abandi abo mwiganye kuri campus ukamubona mu ndege uca ubona wibutse ba bantu abavandimwe nagomba yuko rero uko kuntu twisanga turi abarundi twisanga turi abarundi abanyarwandakazi abanyarwanda twiganye twese tukabona ko turi bamwe kandi twamye turi bamwe byoshobora gushika muri abo badukurikiye
aho badukurikira niba atakubyogira ico byo bifashije Burundi
murakoze cyane imbere yuko dusezerana ariko reka dusubire kuri ka karirimbo ka Baby John
kamwe ka kera nyine kamahoro ko gukomeza amahoro
yako karaje
Ah, it's a joke.
Professeur Athanase Gahungu ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatuye kugira ngo mugane ni radio ijwi rya Amerika. Ndagushimiye nawe mushikana Jean-Marie. Ndagushimiye cyane cyane n'ivyumviro vyiza mwatanze hamwe n'uturimbo mwadushikirije.
Murakoze Freddy, murakoze n'ijwi rya Amerika.
Professeur Alice Niyondagara ndabashimiye namwe mufite amabanga menshi ariko mwitavye ikiganiro mwakoze cyane rwose turabashimiye namwe nshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro cyacu muri isanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
n'abakozi bakarorero batanga makuru